Radyo İzgül de Amerika. Radio Gwilde America ivugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ikaza mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma abagenzi banje dufatanije kuyabagezaho. Leta ya Tanzania yataye muri yombi abarundi 70 bahungiye muri icyo gihugu bararegwa gusohoka mu nkambi ya Kibondo nta ruhusa.
Nari ngiye nyine guca amahera nakora bibiri ku munsi ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabi ati reka nze gukora ku munsi nta
byasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukora hanze muronka kungiye nujya n'ubundi baguma badufasha.
Abo ni bamwe mu mpunzi zo muri iyo nkambi. Mu Rwanda aho urukiko rwa gisirikare rurasoza urubanza rwa Major Habib Mudathir n'itsinda ry'abareganwa nawe. Mu mahanga inkingo z'ikiza cya virusi ya corona zoherezwa ku mugabane wa Afrika zishobora gutinda. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Amakuru hirya no hino ku isi tuyahere kuyo muri Afrika. Umuyobozi mukuru w'ibigo bishinzwe gucunga indwara no kuzikumira ku mugabane wa Afrika yaburiye ibihugu kucyo yise intambara y'urukingo bitewe n'ubwoba bwongeye kwaduka ku bijyanye n'inkingo zoherezwa kuri uwo mugabane zishobora gutinda. Eugene Mukankusi aratubwira uko byifashe.
John Kengasong yabivuze uyu munsi kuwa kane ko mu by'ukuri yaciwe intege n'uko uko ibintu byifashe bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bushobozi bwo kurwanya virusi ya corona. Yarashingiye kuri raporo z'ikigo gishinzwe imiti cy'Ubuhinde kivuga ko iki gihugu kirimo guhagarika kohereza inkingo za COVID-19 za AstraZeneca kugira ngo kibanze kihaze mu zikenewe imbere mu gihugu. Muganga Kengasong yavuze ko kugera kuri izo nkingo bizakomeza kuba ikibazo gikomeye kandi ko hari abazahatakariza ubuzima. Yongeraho ariko ko akomeje kugira icyizere ko ingufu zo kwita ku kiremwamuntu ku isi zizatsinda. Ikigo cy'imiti cy'Ubuhinde gikora urukingo rwa AstraZeneca rwoherezwa ku mugabane wa Afurika binyuze mu mugambi rusange COVAX kugira ngo ibihugu bikennye n'ibifite umutungo uciriritse bibashe kubona inkingo. Ibihugu byibura 28 kuri 54 bya Afurika byakiriye inkingo zigera kuri miliyoni 16 za COVAX uyu munsi kuwa kane. Izo nkingo zikomeje koherezwa binyuze muri COVAX kandi ziragera mu mpande zose z'umugabane wa Afurika. Nk'urugero, Sudani y'Epfo kuri uyu wa kane yakiriye inkingo zirenga 100,000. Cyakora umugambi COVAX wahuye n'ikibazo cyo gutinda kw'inkingo bitewe n'uko izikorwa zidahagije n'ibindi bibazo harimo ibyo kuzigemura n'ibyo kuzibika.
Tukivuga ku by'inkingo, umuherwe Bill Gates aravuga ko ibintu byagombye kuba byasubiye mu buryo hirya no hino ku isi bitarenze mu mpera z'umwaka utaha 2022 biturutse ku nkingo z'ikiza cya COVID-19 zirimo gutangwa muri iki gihe. Eugene Mukankusi arakomeza.
Bill Gates yashimye uruhare rw'inkingo za COVID-19 rushobora gusubiza ibintu mu buryo mbere y'uko umwaka wa 2022 urangira. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Gazeta Uboksa cya Polonye na televiziyo TVN 24. Gates wafatanyije gushinga isosiyete Microsoft yagize ati aka ni akaga gakomeye. Yongeraho ko inkuru nziza gusa ari uko inkingo zabashije kuboneka ku buryo afite icyizere ko zizaba zatanze umusaruro mbere y'uko umwaka wa 2022 urangira. Umuherwe Gates watanze umwanya w'ubuyobozi bw'isosiyete Microsoft mu mwaka wa 2014 abinyujije mu kigega Bill and Melinda Gates Foundation. Yiyemeje kuzatanga byibura miliyari 1,750,000,000 z'amadolari yo gufasha guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Ayo akubiyemo inkunga ku masosiyete amwe akora inkingo apima n'ashobora kuzavura indwara. Umugambi COVAX ushyigikiwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS n'urugaga rushinzwe inkingo ku isi Gavi. Byombi bigamije kubonera miliyari 2 z'inkingo za COVID-19 ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mbere y'impera z'uyu mwaka wa 2021.
Urakoze Jenny, mbere y'uko tukurekura uratubwira igihugu cya Suwede kigiye gusubukura gutanga inkingo z'ikiza cya COVID-19 zakozwe n'ikigo AstraZeneca ku bantu bafite imyaka 65 kujyana hejuru igihe bamwe bakomeje guhangayikishwa n'ingaruka zishobora guturuka kuri urwo rukingo nyine.
Ikigo gishinzwe ubuzima bw'abaturage cyatangaje iyi mpinduka cyongeraho ariko ko kizaba gihagaritse izo nkingo ku baturage bacyo bakiri bato mu gihe amaperereza akomeje yo kureba isano yabiri hagati y'inkingo n'ivura ry'amaraso ryagaragaye kuri bamwe mu bazihawe. ibyinshi mu bihugu byari byabaye hagaritse izo nkingo ubu byongeye kuzitanga nyuma y'inama byagiriwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS n'irishinzwe imiti mu muryango w'umwe bw'Burayi. Byombi icyo kigo gishinzwe imiti mu Burayi na OMS mu cyumweru gishize byavuze ko gufata urwo rukingo bifite inyungu nyinshi kurusha kutarufata.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho kuri uyu wa kane urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakomeje kuburanisha urubanza Paul Rusesabagina n'abandi 22 bareganwa mu byaha bitandukanye birimo n'igiterabwoba. Urubanza rwabaye Paul Rusesabagina atari mu rukiko, ariko humviswe undi mutangabuhamya umushinja. Inkuru irambuye turayikesha Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Umutangabuhamya wumviswe n'urukiko ni Habiyaremye Noel wahoze ari umusirikare ufite ipeti rya leta na koloneli mu ngabo za FARE waje no kuba mu ngabo za FDLR. Habiyaremye Noel yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina mu mwaka w'2006 akamugezaho umugambi yari afite wo gutera u Rwanda akamusaba inkunga. Habiyaremye Noel wari usanzwe uba mu mashyamba ya Congo yabwiye urukiko ko yari yatangiye gukorana na Rusesabagina ibikorwa birimo gushakisha abarwanyi bazamufasha guteza umutekano muke mu Rwanda. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yagiye mwoherereza amafaranga mu bihe bitandukanye, ayo yabonye yagiraga ku 8,000 by'amadolari. Habiyaremye yabwiye urukiko ko bari bataragera ku mugambi wo kugura ibikoresho bya gisirikare usibye telefone ya satellite bari bagiye kugura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye ibafasha mu itumanaho. Habiyaremye yavuze ko i Burundi yari kujyanayo na Colonel Mbiturende Tarsisi yari yarabwiye umugambi ndetse yaranamaze kumuhuza na Rusesabagina baraganiriye. Habiyaremye Noel yabwiye urukiko ko Colonel Mbiturende Tarsisi yarasanzwe akorana na Madame Ingabire Victoire nawe warezwe gukorana n'imitwe ishaguri ku butegetsi bw'u Rwanda ndetse agahanirwa iki cyaha. Uyu mutangabuhamya yavuze ko Mbiturende yari yamubwiye ko afite gahunda yo kujya mu Burundi, amubwira ko afitanye gahunda na General Adolphe Nshimiyimana wari ukuriye iperereza. Ati nabibwiye Rusesabagina nsaba kuzajyana nawe i Burundi. Habiyaremye yabwiye urukiko ko Rusesabagina yahise aboherereza amafaranga y'urugendo ndetse nayo kuzagura telefoni za satellite zari kubafasha mu itumanaho abasaba kuzayafatira i Burundi. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko ubwo bajyaga mu Burundi gufata ayo mafaranga ndetse no kubonana na Adolphe, Habiyaremye na Mbiturende bafashwe n'ubuyobozi bw'u Burundi bahita babohereza mu Rwanda babanyujije ku Kanyaru. Habiyaremye Noel ndetse na mugenzi we Mbiturende Tarsisi bose bagaragaye mu rubanza ushinjacyaha bwaregagamo umunyapolitiki Ngabire Victoire ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Habiyaremye yafungiwe icyo cyaha ndetse akatirwa imyaka 3 n'igice, ubu akaba yararangije ibihano bye. Urubanza ruracyakomeje ushinjacyaha busobanura ibikorwa bya Rusesabagina muri gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yifashishije fondasiyo yo gufasha yari yarashinze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania. Impunzi z'Abarundi zirenga 70 zafungiwe muri gereza nkuru ya Komine Kibondo mu ntara ya Kigoma. Barazira kuba barasohotse mu nkambi batabifitiye uruhushya, ubujura bukoresheje intwaro no guhungabanya umutekano mu nkambi. James Jovin muri Tanzania niwe dukesha inkuru.
Ivyo biharuro vyemezwa n'umurongozi w'ibiro vy'uruja n'uruza muri Komine Kibondo, bwana Paul Gaspar, mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane. Muri bo abagabo ni 75 n'umufasoni umwe. Bwana Gaspar asaba impunzi kubahiriza amategeko asabwa kubera minsi yose biciye mu nama zitandukanye abama babariwe ibisabwa kugira babe mu nkambi atankomanzi. Benshi muri bo iyo bagize ibibazo nka mwe n'ivyo barakunze gufungwa kubera badaha habwa bunganizi mu by'amategeko bo bafasha kuburana. Bwana Gaspar yemeza ko hari abarundi 20 baraye bafunguruwe kuko barangije ibihano byabo. Uyu ni bwana Paul Gaspar, umurongozi w'ibiro by'uruja n'uruza muri Komine Kibondo, mu kiganiro n'abanyamakuru.
Taarifa zilizopo kulingana na kumbukumbu zetu kuhusu walioko magereza na jumla ya wafungwa
abari mu gasho ibitigiri ni 78, abarundi ni 76, abagabo 75 n'umukenyezi umwe. Uyundi umwe nuwaje ava mu Buganda. Amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko, ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda, ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko.
Mengine ambayo ni kawaida katika jamii, unajua tuna kambi ziko hapa, kwa hiyo hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini. Makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi.
Bwana Gaspari yahamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira zibe mu nkambi ya Tankomanzi. Ikindi yasaba impunzi kwitwararika usaba uruhushya iyo zikeneye gusohoka mu nkambi kugira ntizigire ibibazo mu nzira.
Unajua yale makambi ya ukimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke aende kijiji cha pili ni vigumu sana.
Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranyi abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho. Ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko se murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacyo n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko.
Mu Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi na kuna sheria ya wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mle. Mtu hawezi kuwa anajifanyia mambo yake tu kama yuko kwao Burundi. No,
muri ivyo biro by'uruja n'uruza kwa hasanze abarundi batandatu bafashwe kubera gusohoka inkambi badakurikije amategeko. Bariko barategurwa kujyanwa kuri sentare. Mu kiganiro n'iki cya Amerika bavuga yuko igituma basohoka inkambi ari kujya gushaka ubuzima no gutemberera inshuti zabo mu yandi makambi.
Kandi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora nta mu nkambi kubera usanga kunjya badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidira nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi nawe nabuza amahera kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi ambwira ngo harumuga afise ikazi hegereye inkambi nyene. Nari ngiye nyene guca amahera nakora bibiri ku munsi ndabona ati kweri ubuzima umugenzi nabo tirekanze gukora yo ku munsi nta
sine bwasohoka ikambi na munsi uyumwe. None mukazana wanje araje kundaba je kundamutsa cyagira ati abuzukuru babe barakuyidogera baragukumbuye niraho kuje nkaba ntarahamenya turusha tujane bica bituma ikaye nta n'iminsi myinshi yari amazi wanje bica bituma rero biyingwa ko ncandaza sinabwigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri. None rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko ntakunda
udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukorera hanze muronka kungiye nujya n'ubundi baguma badufasha tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka.
Abafatirwa nyuma y'inkambi kenshi bacibwa kiringo cy'amezi atandatu mu gasho bamara igifungo cyabo bagasubizwa mu nkambi kubandanye n'ubuzima bwo mu buhungiro. Abakeneye gutaha mu gihugu cyabibarutse nabo baratahanwa nk'uko bisanzwe. Burukumwa kutashe arafungwa barenga gato 120 muri komine Kibondo mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere ko amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu iherutse guhura n'abakuru b'imitwe ya politiki yemewe muri icyo gihugu nyine mu rwego rwo kugerageza kurangiza ikibazo cyo kutihanganirana ubadasangiye ibitekerezo bya politiki no kureba ukuntu imitwe ya politiki yakorera hamwe ku nyungu z'igihugu. Nibyo Frederic Nkundikije yaganiriyeho na bamwe mu Barundi bakurikiranira hafi bya politiki y'icyo gihugu barimo Zeno Nimubona ukuriye ishyaka Parena Imbogora Burundi, Surplice Nkurikiye wo mu ishyirahamwe Onelope rikurikirana amatora na Apollinaire Nishirimbere umunyamabanga w'ishyirahamwe ryita ku bidukikije.
Ndabashimiye bashyirahamwe mwese ariko imbere yuko dutanga ikiganiro reka mbaze ndabumvishe akamu katewe n'umushikiranganji w'intwari yo hagati n'umutekano mu Burundi igihe yabonana n'abo banyamigambi.
Kuganira n'abirirwa n'ibyerekeye igihugu bose igiye kuba ingendo ya misi yose. kuko na kare bara ya mazingo umwami agirwa n'abagabo kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe nimwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere umutekano inyuma yayo ukabari wose kandi atariko vyahora nico gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko abyari imigambi y'iterambere hanyuma mube abambere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro
reka dutangwe kuri mwebwe zenoni mubona ako kamo mwakakiriye gute
ako kamo ni inkoramutima ingendo yo kuganira ibaye ingeso bigabanura icuka kibi bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana bataganiriye barikekana rero iyo abaganiriye ibyo byose bica bihera bikabyara iterambere bikabyara umwuka mwiza bikabyara kwizigirwa na bose
Mwoshika na ya polinele nishi mbele na mwe ya kukala mwa kakiyuta?
Sige, jewe mbumu ginda mbutuma tumaka makuru ya kukala mwa nataki yeko alinge ndo leta ya flashe kandi nitawanika yuko minge warundi wakura jinecho tawaya ikiwazo wachabiru ka mwindu yuko kurondra mbawa huza ndawona yuko ubu awanye politike wa warundi ba mazegu cha uruma nukufuga wale wansi cha vita matite politiki nukufuga yuko ubu tuwa kuze mbea politiki yonge ndoni zita chane jewe ndaishi makandi iwa ndani je ote imbele chane tukaza mbea yuko ite imbele chane hapa mbea politiki mbea demokrasi hamne ni niterambe
Igumi, su Chris Nguriki, mwishire mwagyanyu makulikia na itunga yonja matora imbele yayo, eka gicha matora nyuma yayo, mukaba mwona ko muri iki gihe nyuma ya matora hasa na habaye agahengwe akukamo kumushikiranganje jejwe intwaro hagati n'umutekano mu gihugu mwakakiriye gute?
Akukamo kumushikiranganje intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano twagiriye neza muri onero ku Burundi ari observatoire national des elections des organisations pour le progrès twishinze gukurikirana amatora imbere hagati n'inyuma yayo ako kamo rero k'umushikiranganji gafise uruhara ntangere mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka iby'amajambo ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bokuraho bako mu muzi ariko bakaja hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere ubwo ruhara rero intangere na cyane cyane imbere y'amatora murazi ko iyo matora ahetse ayandi matora habageze yuko ategurwa mu gihe rero abanyamigambwe abarongoye imigambwe bose boca baja ku kivi bagahamagarira abanywanyi babo yuko baja kugwa by'iterambere nankeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka ukabona byiza kubarongoye imigambwe kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi kandi by'ukuri imbere y'amatora ata kintu na kimwe bigeze babafasha rero iyo zibanatuma bibafasha yuko batababwira imigambi babafasha mu gihe bafite amatora bakabyumva neza kuko babakurikiranye barabye babarije ibibazo bafite cyane cyane mu bintu by'iterambere amahoro umutekano n'iterambere
egome nk'uko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda Claver niyo nkuru ibivuga eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo reka dutega amatwi umushirantahe gabriela umushirantahe yaserukiye umugambwe APDR reka tumutega amatwi
Tugashima cyane rero ko umushikiranganji mwajishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe igumira abana ayinywa bigaca bituma ingorane zose zigira gute kandi turaterera leta ibikiratwara ibigenda neza tukabyivuga ibitagenda neza tukerekana kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambo tarabansi b'igihugu izo tubera rero mu gihe twashikira igihugu kiyubashe abene igihugu bateye imbere
munsi ya naheze no nimubona subwa mbere nkuko twavuze mu ntango inama nk'izo ziba ariko icyuka kiri hagati y'imigambo ye ikagushamirana eka kutihanganira n'ibintu byabandarije muri baza ko imvugo izoshobora kuba ingiro muri iki gihe ho
nibyo twabonye mu minsi yahera ubushikiranganji bwarongi ubushikiranganji n'intwaro yo hagati mu gihugu bwararinganiza ibiganiro ataco bifise atantu mbere bifise gushikako mvuga ubushikiranganji bwariho mu gihe cy'igihumbi bibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imbere ya kuko twari twarashitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi cumi na bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe iyo b'intwaro bw'ico gihe bwaragira amanama ni kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushikako ataco bashaka gushikako arivyo zavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko byinshi byari byumvikana byarimo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero icyo twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanabyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubuye inama duherukamo yari iyo kuraba ibyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene byagenze hapfuye haba abarimu babiri baduha ivyigwa ku vyerekeye demokrasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekize imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ibyo twari twateguye yuko turaba ibyashitsweko imbere imbere ibyo twari twumvikanye ibyashitsweko n'ibitarashikako kugira ngo tujye tugira amanama turaba ibyashitse ibisigaye aba ari byo dukorerako intumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
musa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
rero dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifite metodoloji nk'uko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwako ikibiki intego nini nyirate bigashikwako mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze n'ukuri ibyo babyiza cyane
mushe na suprise nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu byatangajwe n'iyo nama
muri honorable Burundi turabona yuko icyizere kiriho na cyane cyane iyo abantu amagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara ya mbere no umutekano bakabona yuko by'ukuri nabo ntibahamagare guterera rero twebwe twari dushimishije byonera ku Burundi nuko inama yaheze abari bitabye inama bose babyumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge bashobora kugira ngo bose bajye hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nk'uko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose bateza guharanira ikintu kimwe cy'uko amahoro n'umutekano abungabungwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bose bamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere iwe hanyuma ashobore gutunganirizwa mu biwe no mu biwe no mu iterambere ry'urugo n'iry'igihugu
murakoze namwe mushe na Apollinaire nishyira imbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murasa akizera ko imvugo izoba ingiro muri iki gihe
jewe ndafite akizero kanini cyane kuko turaze muri aya mezi leta imaze yonyine biraboneka ko hamaze kuba kino twita umwimbu cyane rezita ijyanye n'ibivugwa imvugo ya politike yo muri no minsi irajanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyahora gituma ibintu bitajya mu ngiro nuko hataba hariho ugushaka kwa politiki ubwo turabona ugushaka kwa nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu no kuvuga uhereye hejuru gushika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye itakiyagikoze ubwo rero ni mu bijyanye n'ibyo bya politike barongoye imigambo cyangwa gushamirana byose nabyo ko babifashe mu minwe babifata nk'ikibazo cy'iwabo nabyo ni uko nyine bizatuza kugenda uko nyine ndabyihuje rero mbona yuko icyizere ari kinini cyane uravye niyo turiko turava n'iminsi leta imaze biraboneka cyane yuko hari icyizere kinini ko ibintu bigiye guhinduka kandi n'ubu biriko birahinduka byinshi nibaza yuko ukushaka kuhari kandi na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yamara yabivuze ati singeneye nkeneye gushika nko gushika mu 2025 akamuntu azoba acidoga avuga yidogera leta avuga ko ayigwanye nuvuga yuko abantu bazoba bashimishwa n'ibyo biriko birakorwa kandi ariko arabikora nivyo rero je nibaza ndafite icyizere kinini cyane
Mushanae Apolline nishire mbere Mushanae Suplice mwikiye nawe Mushanae Zeno nimona ndabashimiye cyane bose ku kanya mahaye radio ijwi y'Amerika
Nshuti muduteza amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje ariko turabararikira ndi tubagezaho mu kanya ishimiye mwe mwese mwari muduteza amatwi na bagenzi banje bamfashije kuyabagezaho yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Fasil Gabehu iye ndi Jeffrey Mutagoma twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe
Radio America Yabai Singito Chachu Radio America Yabai Singito Chachu Muguche Yuguchu Yabai Singito Chachu Muguchangi Chambo Muanya Yugu Yara tanzi jamu, tabarundi turi rungusa, mugushikiriza
Yabai, it's a little chat.
radio, kisijana.